bebê.
Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti zacu mwabonye buca ni Vide Niyongabo abaramutsa. Uwa gatandatu muhire kuri mwese nshuti zacu. Tubafitiye amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki ikaza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umukuru w'igihugu cha Sudan yo mu manuko Salva Kiir Mayardi akaba kandi nawe arongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ejo kuwa gatanu yaragendeye Burundi aho yabonanye na President Evariste Ndayishimiye Bujumbura. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mushikirizwa na Thierry Ndayishimiye.
Ni mu rukurikirane rw'ingendo ariko arakora mu bihugu bitatu byo muri uyu muryango wa EAC aribyo u Rwanda, u Burundi hamwe na Congo, bigaragara ko imigenderanire itifashe neza. Mu kiyago cabo bakuru b'ibihugu Salva Kiir wa Sudan y'Epfo na Evariste Ndayishimiye arongoye u Burundi bavuganye ko akwiyishirwa mu ngiro gihuta ry'ibyafundikiwe Nairobi bigaherekezwa n'ibyafundikiwe Rwanda kugira ngo umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Congo n'ihungabana ry'imigenderanire niritandukira ibindi bihugu by'uyu muryango. Muri urwo rugendo rw'akazi mu Burundi nk'umukuru w'igihugu arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, Perezida Salva Kiir yakiriwe mu kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye isaha zitatu z'agatondo n'umushikiranganji ajejwe yinjira ry'u Burundi muri EAC Gervais Abayeho. Ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi hazwi ku izina ryo kwa Ntare, Salva Kiir yakiriwe na mugenzi we arongoye u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umubonano wabo bakuru b'ibihugu wabereye mu mwiherero. Mu itangazo risozera urwo rugendo ryasomwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko Dr. Peter Matuki, rimenyesha ko abo bakuru b'ibihugu bashimangiye ko hakenewe ishyirwa mu ngiro gihuta ry'ibyafundikiwe i Rwanda mu gukinga k'umutekano ukomeza guhungabana birushirije mu buseruko bw'igihugu cya Congo, ibihakwa gutuma iryo hungabana ry'umutekano rita ndukira ibindi bihugu by'uyu muryango ndetse n'imigenderanire yabyo. Nkuko Dr. Peter Matuki yagize ati,
Leurs excellences ont noté la nécessité pour les deux états.
Ikindi abo bakuru b'ibihugu bavuganye nuko ibihugu bibanye kandi bivukanye u Burundi n'u Rwanda byoshira mu ngiro ibyo byiyemeza mu byaya mareta abiri y'u Burundi n'u Rwanda yagiye yumvikana mu byago by'imigenderanire hagati yabyo ndetse no mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, bityo ibi bihugu bikare imigenderanire ikabandanya haba hagati y'abantu ibintu hamwe no mu bikogwa. Umukuru w'igihugu Salva Kiir yagendeye u Burundi inyuma y'umunsi umwe avuye mu Rwanda aho yabonanye na Perezida Paul Kagame. Ibiganiro byabo byibanze ku mutekano mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Ni mu gihe imbibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda zugaye kuva ku wa 11 nzero umwaka w'2024. Inyuma yo kugendera u Burundi, Perezida Salva Kiir yakomereje mu gihugu kibanye cha Congo.
Tukivuga ku kibazo cy'umutekano mu karere, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ejo yavuze ko atari ngombwa ko asaba inama nshingamateka y'igihugu ciwe uburenganzira bwo gutera u Rwanda kuko hari nzira zatanguye z'ubuhuza mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Edi Gwema adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Aha yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru ku magambo yavuze ubwo yiyamamazaga yo gutera u Rwanda ruramutse rurashe isasu na rimwe ku butaka bwa Congo. Ibi yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyatambukijwe kuri televiziyo y'igihugu. Perezida Tshisekedi yavuze ko igikenewe ubu ari ugukoresha ubushishozi n'ubwenge kurusha kujya mu ntambara. Yatanze ingero z'ibirimo gukorwa birimo gahunda y'ubuhuza ya Perezida João Lourenço wa Angola ugomba kuzahura n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Congo ariko buri wese ku giti cye muri Angola mu cyumweru gitaha. Yavuze ko umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC nawo ufite gahunda yo kubonana n'abakuru b'ibihugu by'akarere kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu Burasirazuba bwa Congo. Perezida Salva Kiir wa Sudan y'Epfo uyobora EAC muri iyi minsi, kuri uyu wa kane yari mu Rwanda aho azava ajya muri Congo no mu Burundi. Muri iki kiganiro cyamaze hafi amasaha abiri, Perezida Tshisekedi yanabajijwe niba ateganya kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwe. yarahiye aratsemba ko adashobora kubonana nabo kwa ahubwo ibiganiro yifuza byaba hagati ye na Perezida Kagame w'u Rwanda. Yebukije ko ibi yanabibwiye Perezida Kagame imbona nkubone mu nama baherutse guhuriramo ya Addis Ababa mu cyumweru gishize. Perezida Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda gusahura umutungo wa Congo, avuga ko icyo gihugu cyakirijwe n'amabuye y'agaciro gisahura igihugu cye. Yagaragaje ko azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano n'amahanga. Twakwibutsa ko kenshi u Rwanda ruhakana gutera inkunga umutwe wa M23 n'ibirego by'uko rusahura imitungo ya Congo.
Mu Burundi, abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa politiki ya Gitega n'ubutunzi Bujumbura bavuga ko ari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Iyo amazi atangwa n'ishyirahamwe Regidezo atabonetse, abatari bake bavuga ko baca bikora ku mazi y'inzuzi acafuye kukubura uko bagira. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bayo mu Burundi, musomerwa na Desire Hatumwimana.
Abo bakumugwa mukuru wa politiki Gitega bavuga ko amazi atera abamake cyane ku buryo bayabona rimwe mu ndwi canke ntibayakubita ijisho. Dusengimana Irene ni umukenyezi afite imyaka 30 akaba muri quartier Magarama. Avuga ko kugira ronka amazi yo gukoresha mu rugo bitamworohera.
Amazi aratugura cyane nyene, kenshi turashaka no kumara indwi tudafite amazi. Iyo tuyakeneye turajya mu myonga, usanga atari meza, mugabo kubera atakundi buri bugira hakurya burura yakoresha.
Amashuri yisumbuye afise uburaro aharangwa ku bwinshi, nayo nyene aragira ibibazo y'ishyirahamwe Regidezo ritanze amazi. Ivyo biremezwa n'abarongoye ayo mashuri. Patrice Simoni nzigira barya arongo ishuri gitiriwe mugabekazi w'ubwitonzi numwe muri abo bayobozi
muri Regidezo bikagwa muri ya minsi yuko nabo badatanga amazi ngaha muri karitie iwacu. Tuca tugira ubukene bw'amazi gushikaho n'abana bagenda kuvoma amazi hariya mu masoko ari yefo mu mibande, bakaheza bakayazana ku mutwe kugira ngo bashobore kuyadushikiriza.
Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi ku mugwa mukuru w'intara arongoye, aha bayaronka bari munsi ya 50% nk'uko abivuga. Venaman Irambona yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko icyo gisagara gitera cyagukwa ku murindi udasanzwe ariko amazi atorongerezwa. Agashima ariko ko hari ibikorwa vyabaye birakogwa kugira namaka hari aboneke.
Byaragaragaye yuko aha Igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko hariya mu kuzimu mu Gifaransa bita nappe phréatique, bayakuramo babanje kuyimba bagakoresha amapomo. Niyo mazi mu bisanzwe dukoresha ngaha, bene yandi ava ku misozi na cyane cyane cyene kugira ngo ashobore gukwira abenegihugu bo muri kino gisagara vy'ukuri babona ko bidakunda.
Ni umwishyirahamwe Regidezo ritanga amazi mu karere k'ubuseruko bemeza ubwo bukene bw'amazi buturuka ku kubura uburyo bwo kuyagwiza. Claude Manirakiza ahagarariye iryo shyirahamwe Gitega aravuga ko hari umugambi munini uzozotorera umutura mu cyo kibazo. Leta y'u Burundi ifashijwe na Leta y'u Bufaransa.
Mwisanzwe turavye amazi ari ngaha mu gisagara cya Gitega, no vuga yuko ari nk'icya gatatu cy'amazi akenewe. Hariho umugambi wo guhingura aya mazi uruzi Ruvubu, tukaba tuko turagifashwamo n'igihugu cy'u Bufaransa, n'ubu baracyari ko barakora. Ubu rero ni umugambi no vuga wagutse uzoza utorera inyishu amazi yo ngaha mu gisagara cya Gitega mu myaka itari mike.
No mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura iharugwamwo abantu bababa ibihumbi amajana 900, amazi atangwa n'ishyirahamwe Regidezo naho nyene aharugwa ku rugero ruri munsi ya 50%, nk'uko amakuru ava muri iryo shyirahamwe abivuga. Ababa cyane cyane mu makaritie yo mu buraruko no mu manoko bw'icyo gisagara bakavuga ko amazi atangwa na Regidezo baza barayibagiye bikora ku mazi y'inzuzi.
Vuga yuko ikibazo cy'amazi ngaha cyabaye ndanze, twe nk'ubu ntitukironka amazi, turamara n'inga yose atamazi aje kujya kuvoma mu nzuzi zitwegereye.
Twe ndukuri ngaha amazi turayabuze cyane, turakenya amazi n'amabomba ahari. Hariho iryo mu kazi mu baragiyugaye, kenshi tuvoma mu mugere ruriya ruzi dutemba ko hari.
Bamwe mu banyepolitike ntibatahura ingene Leta y'u Burundi ifata menenerwa igisata cy'amazi, kandi amazi ariyo buzima. Agatongwa sarongwe mugambwe Senel agatangazwa n'ingene abarundi babura amazi igihugu cyabo cyuzuyemwo amasoko y'amazi menshi.
Natanze akarorero n'uyu munsi ndo gatanga Dar es Salaam amazi bakoresha ava ku birometero birenga 80, mugabo twebwe kuva ngaha gushika ku kibira ni birometero bingahe, kuva ngaha gushika ahahigi mutambu ni birometero bingahe. Twosaba cyane dushimitse Leta ko yokwigora ikicarana n'abahinga kigatunganywa gushasha ku neza y'abarundi bose.
naho mu buyobozi bwa Regideso badashima kugira ico bashikirije ku cyo bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'amazi. Bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe bavuga mu ibanga ko hari umugambi uri mu bubati bw'abarongoye iryo shirahamwe utashizwe mu ngiro. Uwo nawo wari wo kongereza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika ku rugero rwa metero kibe zirenga 40,000, ukaba wari wateguwe n'umuryango utabara imbabare ku isi Seyisera mu mwaka wa 2018. Iryo shirahamwe rikaba ryakoresheje amafaranga angana no miliyaridi umwe n'imiliyoni 500 amafaranga y'amarundi. Umugambi mugufi leta yashize imbere mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ubicishije mu mugambi amazi wota no gutanga amazi akuwe mu kuzimu mu ntumbero yo kugwanya indwara zituruka ku isuku rike na korera n'izindi. Ariko abama mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'abashimbu uwo mugambi mugufi basaba nyabona leta ibicishije mu ishyirahamwe Regideso gutorera umuti ibibazo bituma amazi ahinguwe n'iryo shyirahamwe atabashikira.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inyuma yayo makuru noneho mwumvirize ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Prezida Felix Antoine Tshisekedi wa Republika ya Demokrasia ya Kongo yavuze ko kuri ubu bitari ngombwa ko asaba inteko ishinga amategeko y'igihugu cye uburenganzira bwo gutera u Rwanda, kuko hari inzira zatangiye z'ubuhuza mu rwego rwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Edirwema
aha yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru ku magambo yavuze ubwo yiyamamazaga yo gutera u Rwanda ruramutse rurashe isasu na rimwe ku butaka bwa Kongo. Ibi yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyatambukijwe kuri televiziyo y'igihugu. Perezida Tshisekedi yavuze ko igikenewe ubu ari ugukoresha ubushishozi n'ubwenge kurusha kujya mu ntambara. Yatanze ingero zibirimo gukorwa birimo gahunda y'ubuhuza ya Perezida João Lourenço wa Angola ugomba kuzahura n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Congo, ariko buri wese ku giti cye muri Angola mu cyumweru gitaha. Yavuze ko umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC nawo ufite gahunda yo kubonana n'abakuru b'ibihugu by'akarere kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu Burasirazuba bwa Kongo. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo uyobora EAC muri iyi minsi, kuri uyu wa kane yari mu Rwanda aho azava ajya muri Kongo no mu Burundi. Muri iki kiganiro cyamaze hafi amasaha abiri, Perezida Tshisekedi yanabajijwe niba ateganya kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwe. Yarahiye aratsemba ko adashobora kubonana nabo, ko ahubwo ibiganiro yifuza byaba hagati ye na Perezida Kagame w'u Rwanda. Yibukije ko ibi yanabibwiye Perezida Kagame imbonankubone mu nama baherutse guhuriramo i Addis Ababa mu cyumweru gishize. Perezida Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda gusahura umutungo wa Kongo, avuga ko icyo gihugu cyakirijwe n'amabuye y'agaciro gisahura igihugu cye. Yagaragaje ko azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano n'amahanga. Twakwibutsa ko kenshi u Rwanda ruhakana gutera inkunga umutwe wa M23 n'ibirego by'uko rusahura imitungo ya Kongo.
Urakoze Edirwema. Nongera ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaganye amasezerano u Rwanda rwasinyanye n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi yerekeranye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Perezida Tshisekedi utunga agatoki leta y'u Rwanda nka kimwe mu bihugu by'amahanga bisahura umutungo wa Kongo, aravuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ari umufatanyacyaha.
De très très mauvais goût. Tout le monde sait que le Rwanda n'a même pas un gramme de.
Mu by'ukuri n'ubushotoranyi bukarishye. Birazwi ko u Rwanda nta n'igarama ry'ayo mabuye y'agaciro y'ingenzi rugira mu butaka bwarwo. Mu gihe rero basinya amasezerano y'imikoranire n'icyo gihugu, bisobanuye ko bagiye gutiza umurindi ubusahuzi cyangwa ubucuruzi bwa magendo, kubera ko hari indyarya zishimisha. Tubibona kuri zahabu aho bambutse umupaka amabuye y'agaciro yacu bakayanyuza mu Rwanda bakajya kuyagurisha hariya. U Rwanda nta n'icyo ruyahinduraho, ahubwo ruyohereza hanze rukayungukamo, rwunguka mu maraso y'abanyagihugu bacu. Kandi kandi ibyo ntibikwiriye kubera ko amafaranga yavuye muri ubwo bucuruzi butemewe bayakoresha bagurira igisirikare cyabo intwaro ngo bakomeze gushoza intambara muri Kongo. Umugambanyi muri ibyo ninde? N'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi. Uwo mwarimu ushaka kuza kugenzura amatora yacu aha agena ngo ninde watsinze ninde watsinzwe arigisha iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ariko bararyigisha atanga urugero rubi indengakamere. Tugiye gufata ingamba za diplomasi yewe n'iz'ubutabera kugira ngo dutambamire iyo mikoranire idafututse. Ntabwo byumvikana
umuryango w'umwe bw'Uburayi uravuga ko ntaho ubogamye ku kibazo cya Kongo kandi ko utahwemye kwamagana abakigikira imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Republika Demokrasi ya Kongo.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu Rwanda batoye ku bwiganze bw'amajwi umushinga w'itegeko ryemeza amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza agamije kwakira abimukira n'abasaba ubuhunzi bashobora kuva mu Bwongereza. Kigali, Eric Bagirubusha.
Mu gihe cyo gutora uyu mushinga abadepite babiri bawanze abandi babiri barifata 58 barawemeza. Ni nyuma yo kumva isobanura mpamvu y'uyu mushinga bagejejweho na Bwana Emmanuel Ugira Shebuja, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta.
Ndatekereza ko bagize inteko ishinga amategeko mwumva neza impamvu u Rwanda rwagiye muri aya masezerano. Abanyarwanda dufite amateka kuba abenshi muri twe twarabaye impunzi mu bihugu bitandukanye, ariko kandi dufite n'amateka yo kuba twaracyuye impunzi nyinshi z'Abanyarwanda mu gihe gito. Tukaba rero twarasanze tugomba gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'impunzi n'abimukira ahandi muri Afurika ndetse no mu isi yose.
Mu badepite 12 bagize icyo bavuga kuri uyu mushinga w'itegeko, babiri gusa nibo bagaragaje icyo bafata nk'impungenge bibaza impamvu Ubwongereza bwanze kwakira babugannye babuhungiraho bugahitamo kubohereza mu Rwanda. Depite Frank Habineza yabimburiye abandi.
Nabonaga abantu bari mu Bwongereza atari abantu bavuga yuko babuze aho bajya, abo bari bari muri Libya kubera ko bo bari bageze mu Bwongereza cyangwa se bagezeyo, kandi amategeko agateganya yuko umuntu cy'uko yagezemo cyo gifite inshingano yo kumwakira. Nkumva yuko zari inshingano cyangwa ari inshingano z'igihugu cy'u Bwongereza kubakira, kitagombye kuzana izo nshingano kuri Leta y'u Rwanda. Nubwo Leta y'u Rwanda ari ibyiza byinshi yakoze cyangwa se gikora, nkumva ko ari inshingano z'u Bwongereza itagomba kwikura umutwaro wabyo muri Leta y'u Rwanda.
Iyi ntumwa ya rubanda yanabajije ibindi bibazo Minisitiri w'Ubutabera wari uhagarariye Leta y'u Rwanda kuri uyu mushinga.
Dusukurikira ibitangazamakuru byo mu Bwongereza, hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza, nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda karubuniza kuvuga ko tugomba kubazana mu Rwanda. Ibyo byose mwabifatamo gute?
Ni ibibazo Minisitiri yavuze ko bimwe muri byo nta bisubizo bifiteho.
Inyungu zo wagiye usobanura ndumva biri mu busesenguzi, ibyo ntabwo nabisobanura nasobanura gusa ibiri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro, ariko nta na rimwe twigeze tujya mu byo mwavuze. Ni ibintu abantu bashobora gusesengura, ariko byo wenda ntabwo ari imwe mu mpamvu yatumye tujya muri aya masezerano. Impamvu ni ugusubiza icyo kibazo cyugarije isi.
Bitandukanye na Depite Germaine Mukabarisa, Depite Odette Uwamariya n'abandi bagenzi babo bavuze nta mpungenge na nkeya bagaragaza kuri iyi gahunda. Hari n'abagaragaje ko ahubwo kuri bo byabatindiye.
Nyakuba Speaker, nashimishijwe by'umwihariko nuko muri uyu mushinga cyangwa se muri aya masezerano hagaragaza ko abazaza bazaba integrated muri sosiyete nyarwanda. Tukaba tugaragaza ko twiteguye cyane kubakira kuko ibyo dukoze birenze amategeko ahubwo ni igikorwa dukoresheje umutima ukunze
ariko by'umwihariko nagira ngo nshimire yuko guverinoma y'u Rwanda yemeye kujya muri ubu bufatanye kubera yuko abanyarwanda tuzi umubabaro wo kubura uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'uburyo iyo habaye ibibazo nk'ibyo imibereho y'ikiremwa muntu ihungabana.
Umundi mudepute wa kabiri utanyuzwe n'aya masezerano yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda mu bisobanuro yasabye Minisitiri w'Ubutabera n'Intumwa Nkuru ya Leta ni Jean-Claude Ntezimana, akibaza ku buryo Ubwongereza bwashoyemo ingengo y'imari
nyuma yo kuvuga ko batabakiriye bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga yo kubafasha. Nkibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha mu kubafasha bari muri icyo gihugu. Nibaza none icyanyuma inyungu bazabikuramo mu gihe impunzi n'abimukira bazaba baje mu Rwanda.
Minisitiri ugira shebuja yamusubije
aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere, cya mbere ni ukureba ko ibihugu byombi u Rwanda cyane cyane nirarunane narwo mvugira uyu munsi ko twaba igisubizo mu kibazo dufite nk'uko nayo nabisobanuye cyugarije isi cy'abimukira. Aya mafaranga naza gusa kugira ngo tube twashobora kugira ngo babeho neza bigendanye n'uburenganzira bwa muntu.
Uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa burundu biteganijwe ko u Rwanda ruzakira impunzi n'abimukira bagera ku 10,000 mu gihe cy'imyaka 5 mu mezi ane ya mbere ukazabanza kwakira bagera mu 2,000. N'umushinga Ubwongereza bumaze gushoramo akayabo ka miliyoni zibarirwa muri 240 z'amapaundi, n'ukuvuga barirwa muri miliyari 300 z'amafaranga y'amanyarwanda. U Rwanda rwatangaza ko ku bufatanye n'Ubwongereza hahuguwe abagera ku 151 bazaba bashinzwe imirimo yo kwita ku bimukira n'impunzi zizaturuka mu Bwongereza. U Rwanda runavuga ko kugeza ubu rwateganije zimwe mu nyubako bazabamo zirimo amahoteli bitari ihame ko bazatura haza nk'inkambi bazaba bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Abagize inteko y'Ubwongereza umutwe w'abadepite bemeje ko umushinga w'itegeko ufite ishingiro. Komisiyo idasanzwe ya Sena yabaye isabye Leta y'Ubwongereza kubiwuhagaritse hagasuzumwa niba ko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Iragenda yumva abatangabuhamya batandukanye icyo babivugaho. Ni gahunda yatangiye mu mwaka w'2022 ariko inkiko z'Ubwongereza zikagenda zikoma mu nkokora zivuga ko kohereza abimukira n'impunzi bihabanye n'amategeko. Abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibitangazamakuru bitandukanye, imiryango itegamiye kuri Leta bakomeje kugaragaza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye cyo kohereza abimukira n'impunzi. Ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Burundi abahinzi b'ibigori barimo baragurisha umusaruro wabo ku mafaranga 700 ku kiro mu gihe Leta yabemereye kuzajya ibaha 1,700. Baravuga ko babiterwa n'ubukene abacuruzi baba bashaka kunguka vuba bakabafatirana. Inkuru Ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Ku ibarabara rija ku mugwa mukuru wa Giteranye Muyinga, aho bamwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika bishikiye bahasanze abarimyi banikiye ibigori kandi bariko barahuragura ibindi. Muri iryo barabara amakamyo aguma anyuragirana aja kugura uwo mwimbu. Muri komine ya Kayogoro naho irimaji menshi ryaratanguye. Abarimyi barashora igice cy'umwimbu wabo bakabagurira ku mafaranga ari hagati y'amajana 70,000. Abo bashora ibigori basigura ko bari mu bukene. Uyu ni Nyabenda Pascazi wo muri zone Bigina mu Kayogoro mu ntara ya Makamba.
Kilo cy'ibigori bagura amafaranga 700 naho nyine bakabigurira inyuma y'amazu yabwira ngo tubishore nuko batwadukenye umunyu ibinini akasabone.
Barutonewe Celeste na watu buryo bwo kurima imeshi na handi tubukura atari mu mwimbo w'ibigori.
Nukuri iyo simvo ituvako natwe bw'ico 1,700 twari tugikeneye mbwa kubera ubukene tuko turarima imeshi tudashobora kuronka aho tujya kuguranya amahera kugira ngo turindire ico 1,700. Nico gituma uca tuvyikora ko bimwe twarima tukabidandaza bei hari kugira ngo tubonye ne twishura abakozi bari badukoreye.
Cize Desire umurimyi na wati tutemeye ibeyi baduha ibikorwa byo hagarara.
Ibeyi turayemera kukubera twatwenege guhemba abakozi bahe barima batuhondera kabaduhera two kugombora ngeri turondera amahera kabuto niyo mpamvu uwo mwanya ibeyi tuyemera kuko nitwereka gutera cyangwa turima impeshi biteze kuyemera.
Ariko kandi hari n'abarimyi bashora umwimbu atari uko bashaka kwikenura bakagurisha bakoresha ibigori kugira ngo baronka yo gusorora canke bakayasesagura mu kugura ibidakenewe mu muryango. Baritone Celeste umurimyi akaba n'umudandaza asigura ko bagura make kuko intete z'ibigori zitabazumye.
Impeshi yaheze ntituzogura iryo beye, tuzogura ibeye ryashinzwe na leta kuko hazobahageze, kuko urazi leta igura ibisoya vyumye. Ubu rero ibisoya turiko turashora aya masaha twebwe abanyagihugu ntibiba vyumye neza, kandi bajya babitwara mu mugamba barabitwara canke mu rumonge nabi babitumye neza shabitwara.
Sabushimike Audace umufundi w'indimo ku mutumba wa Sameke mu Kayogoro ka Makamba aremeza ku mwimbo w'ibigori wabaye mwiza umwaka ugereranye n'umwaka uheze. Ibyo byavuye ku nyigisho abarimyi bahawe n'ukugene basigaye bakoresha umwavu mvaruganda, ifumbire kama, bagatera imbuto zirobanuye. Ibyo rero bibasaba uburyo bwinshi ari naco gituma batohendwa n'abadandaza ngo bagurishe umwimbu wabo ku mafaranga ari munsi y'igihumbi n'amajana indwi y'amarundi igiciro cashinzwe na leta. Sabushimike Audace arabeshuza abadandaza bahenda abarimyi ku bigori bimbuye bitabikika.
Yo siguro siyo kuko imbuto zari mwangaha ni imbuto z'ubwoko tukavuga ko ari butatu. Hari imbuto z'ama composite ni ziziva muri izabu kubagwiza imbuto, hanyuma hari imbuto z'ama hybrid izirete yatanze ama pano senkantru, hanyuma hakaba ni imbuto za kera z'ibigori bimwe twita amasega. Izo zose zashobora kubikika rero ibyo ni byitwaza abantu babitwaza, nta mbuto nimwe igihe wa kikori wacanikiye kikuma neza igashobora kubikika ishora kubungwa nambwiye byo shika zikabungwa imiti irahari kubikana kugira ngo mwembe ubiki kumanya muremure.
Pierre Simon Yabenda arongoye komine ya Kayogori Makamba aratahura ko barimyi bamwe bamwe bagurisha umwimbu wabo, kandi ati uko umuntu akenye ni kagurisha mugabo ingaruka zikabambi.
Uko umuntu akenye ni kwagurisha nivyo maze kubona aho rero twebwe mu ntwaro duhimiriza abene gihugu bashoboye kuronka umwimbu ko batawusesagura, kuko hari gihe bahora bahindukira kwimvira kubigura ari bo babigurishije. Iyo ni intambamye rero ikomeye, ariko kandi tushishikara duhimiriza mu manama yose tujamwo tubabwira yuko umwimbu batawusesagura kugira ngo nabo ntibaze babure ico bafasha mu gihe cy'ubukene, kuko barahindukira bakagaruka kugurira abo nyene babakuriye.
Musteneri wa komine Kayogoro aragaruka kemeza ko bitoroshe kubuza umurimyi kugurisha umwimbu wiwe mu mwanya ashakiye.
Mu bisanzwe hariho ibishobora kugorana nk'ubu mu gihe leta bitaratangura kugura, biratugora kugira tubwire umuntu ngo ntugurishe, ari nacyo gituma twosaba uyu mugambi wa leta ko wonyaruka. Hamwe maze gushika nta muntu twosubira kwemerera yuko ashobora kugurira ibigori ahariho hose, tworeka bagashora ahazwi n'ibeyi ya leta kugabe yirashimishije.
Uwo musitaneri arafise amakenga ko nubwo leta izohava itangura kugura ibigori hari abadandaza bazohava bahendahenda barimyi bakabagurira ku giciro cha baba icashinzwe na leta kugira ngo bazobishikane aho leta iriko iragurira hanyuma babunguke. Ko Pierre Simon Nyabenda arahanura barimyi kwigumya bakareka kugurisha umurima utarera, kudashora ibigori bitoto kugira ntibasesagure umwimbu wabo, kandi ntihaduka ubukene bw'ibifungurwa mu miryango. Muri iyo komini ya Kayogoro kirazira kotsa ibigori ku mabarabara, kirazira kuzererana iminzane canke izindi ngero zikoreshwa mu kugura umwimbu mu banyagihugu. Igipolisi kiguma hagicunze ku mabarabara no mu masoko fata ibigori biriko biragurishwa, ariko birabandanya bigurishwa mu kinyegero. Kuri uyu wa 14 ukwa kabiri ubushikiranganje bw'ubudandaji bwarahumurije abarimyi kw'ikigo kijejwe gutunganya iby'umwimbu ko gitegekanya gutangura kubagurira ibigori kuri uyu wa mbere itariki 19, kandi ko cakira intete zumye neza zitarimo imicafu. Umurimyi ashora ibigori mu kigo anagesa arandikwa n'ibirashoye kugira ngo hageze ko za ntete zisubizwa ku isoko na anagesa, uwo murimyi azoshigwa imbere mu bagura. Kushoye ibiro birenze 500 yerekana ibyemeza ko uwo mwimbu ari gwiwe, abajeje intwaro babanze babyemeze ko koko ari byo yirimiye atari byo yaguriye abarimyi. Basanze ababyemeje barababeshe naho ayo masura azofatirwa ibihano. Mu mwaka w'2022 ico kigo anagesa cyari caguze umwimbu w'ibigori ku mafaranga 680 ku kiro. Mu kwezi kw'icumi k'uwo mwaka basanze amatoni n'amatoni y'umwimbu w'ibigori w'ibigori wari waguzwe waboreye mu bubiko bw'ico kigo bituma umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi abogozwa mu mabanga yiwe hakaba hari mu mpera z'umwaka w'2022.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Hano dusoreje aya makuru mbashimiye kwa mwaduteza matwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gushigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi rutegaminshi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu mu kanya gatoyi murumviriza ikiganiro cy'umuziki. Mugire weekend nziza.